Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Kuri mikoro muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi, ndabaramukije aho muri hose, nongeye kubaha ikaze kuri radio yanyu.
Abanyarwanda barebe bavuge bati ubwami bwagize akamaro kabwo, ariko hari uwabivugurura ushobora kututira Repubulika, kubera ko muri Repubulika nta kintu cyo guhererekanya ubutegetsi mu mahoro kiraboneka.
Uwo ni Petero Sekamana, umwe mu bantu banonosoye amateka y'u Rwanda kandi bakurikiraniye hafi ubuzima bw'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa, avuga ku ruhare rw'ubwami ku Rwanda. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo iyerekeye ibiganiro bihuza Abarundi n'iyerekeye ikinogo cyahambwemo abantu icyarimwe giherutse kuboneka ku mutumba Gasenyi muri komine Rusaka y'intara ya Mwaro mu Burundi. Turazigarukaho mu kanya. Ni nyuma y'amakuru havugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wacu Rosine Munezero. Rosine, waramutse neza.
Mwaramutse Eugenie, mwaramutse namwe mwese muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika, muherere hose amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tuyahere mu gihugu cya Sudani y'Ubumanuko, aho umuvugizi w'igisirikare cya Leta ya Sudani y'Ubumanuko yatumye urutoke ibihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza na Norvege ko byakoze inama mu mpisho biri kumwe n'abarongozi b'imigwi y'abagwanyi itavuga rumwe n'ubutegetsi irongowe na Riek Machar i Nairobi ku mugwa mukuru wa Kenya. Colonel Santo Dominique Cole avugira igisirikare cha Sudani y'Ubumanuko yagirije ivyo bihugu ko ari bitatu mu kiganiro haba amenyesha makuru kuri uyu wa kane i Juba muri Sudani y'Ubumanuko. Ubwongereza bwamiriye kuri ivyo birego mu itangazo ryashizwe habona kuri uyu wa kane n'ubuserukira i Juba. Departement ya Amerika ikaba itaragira ikivuze kuri ivyo birego. Cole yatangaje ko muri iyo nama hapfunditswe ko bokorera ku bibazo bijanye n'ubutunzi byugarije Sudani y'Ubumanuko kugira byerekana ingaruka kuri politike y'icyo gihugu. Avuga kandi ko ibyo bihugu byemereye amafaranga atari make abasirikare bayoboka President Salva Kiir kugira bamuve inyuma. Colonel Cole yatangaje ko atakizohindura President Kiir atari abanyagihugu. Muri icyo giheganiro yahaye abamenyeshamakuru, Colonel Cole avugira igisirikare cya Sudani y'Ubumanuko yemeje kandi ko iyo inama ikurikira y'ivyo bihugu uko ari bitatu, Ubwongereza, Norvege na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, itekanijwe kuba ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa mbere i New York hano muri Amerika. Yamara ntiyatangaje aho yakuye ayo makuru. President Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahaye umudari icegera ciwe Joe Biden kuri uyu wa kane, umudari ubwigenge, hari mu birori byo gusezerana byabereye mu biro by'umukuru w'igihugu. Ivyo birori byitabiriwe n'abamenyeshamakuru batari bake. Kuronkwa umudari byabaye ibitari vyitezwe na Joe Biden. President Obama yakeje icegera ciwe ku vyo yakoreye igihugu haraheze imyaka itari mike mu kuvuga ko ivyo yakoze bizohora vyibukwa n'urunganwe ubwo mu myaka iri imbere. Mu ijambo yashikirije ryo gushima, Joe Biden yashimiye umuryango wiwe, yongera keza President Obama ku bikorwa yaranguye. Biden yashimagije President Obama ku butwari yagaragaje, avuga ko atamukuru w'igihugu yigeze abona afise ingabire nk'iziwe. Joe Biden yaheraheje avuga ko mu byo azohora yibuka harimo ko yakoranye n'umugabo adasanzwe, yakoreye igihugu ibidasanzwe. Abategetsi mu gisirikare cya Amerika basohoye icyegeranyo kuri uyu wa gatatu ku bijyanye n'ibitero byakozwe mu buraruko bwa Afghanistan mu kwezi kwa 11 k'umwaka uheze. Ivyo bitero byahitanye abanyagihugu bashika kuri 33 n'abandi 27 bakomeretse, bikaba byakozwe n'imigwi itandukanye y'abagwanyi irongowe n'abatalibani. Ivyo bitero byari bigamije kwigarurira igisagara cya Kunduz nkuko bivugwa n'abategetsi mu gisirikare cya Afghanistan hamwe na Amerika. Bivugwa ko abo bagwanyi bari biteguriye icyo gitero bari mu mugwi w'abagwanyi bake, yamara ko bahavuye bagwa mu masasu menshi aturutse mu mihana y'abanyagihugu. Icyo cegeranyo giheraheza kivuga ko abasirikare ba Amerika bahavuye bivuna mu kwikingira bakoresheje amategeko yose ya politiki ashoboka. Igisirikare cya Amerika gitangaza ko kidategekanya kurihinda ishya y'akababaro imiryango yaguye muri icyo gitero nk'uko cyari gisanzwe kibikora. Leta z'Ubumwe za Amerika yagirije igihugu cy'Ubushinwa kuri uyu wa kane ko cagurishije ku isoko mpuzamakungu ubutare bwa aluminium ku giciro gito cyane. Ibyatesheje agaciro ubutare bugurishwa na Amerika, ivyo byashikirijwe n'ibiro vya Perezida Obama mu gihe biri mu ibisikanya na Donald Trump agiye kuramutswa igihugu. Perezida Obama yatangaje ko yashikirije ibirego vyiwe ku Bushinwa mu ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe ubudandaji. Perezida Obama avuga kandi ko urudandaza nk'urwo rwatesheje agaciro amahinguriro ya Amerika rwongera rutera umusesekara w'ubwo butare ku isoko mpuzamakungu. Michael Froman aserukira urudandazwa muri Amerika amenyesha ko ibiro vya Perezida Obama vyitwariye Ubushinwa ku madosiye ashika kuri 16. Froman avuga ko atazi uburyo leta ya Trump izokwigenza kubijyanye n'impari ziri hagati ya Amerika n'Ubushinwa. Ni mu gihe Trump mu kiganiro yatanze kuri wa gatatu yaneguye cyane amasezerano y'urudandaza ya Amerika mu kuvuga ko ayo masezerano ari mu bibazo bikomeye. Inama nshingamateka y'igihugu cya Nigeria itegerezwa kwiga ku kibazo kijyanye no guha ubuhungiro Perezida w'igihugu cya Gambia ya Jame Emmanuel Issa Orker Jev ayoboye umugwi ujejwa iby'amategeko n'ubudandaji mu nama nshingamateka. Avuga ko abashingamateka bafiswe ku rutonde icyo kibazo bivuye ku mugambi wo gutorera inyishu ibibazo vya politike biri muri Gambia muri iki gihe. Perezida Yaya Jame yatsinzwe mu matora yabaye ku itariki imwe z'ukwezi kwa 12 mwaka weze 2016. Yamari nyuma yaho akaba yarahakanye ivyavuye mu matora. Yaya Jame ashaka kwitura amasentare ku vyavuye muri ayo matora.
Urakoze Rosine Munezero. Nshuti rero, ayo namwe makuru havugwa hirya no hino ku isi, ubu murumva radijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com. Turi no kuri Facebook ijambo ni Radio Yacu. Dukomereze noneho mu karere k'ibiyaga bigari, duhere mu Burundi. Abagabo babiri bavuka mu ntara ya Rutana muri komine ya Bukemba bashinjwa ibyaha byo gutuka umukuru w'igihugu no kugira iterabwoba ku bantu. Urukiko rukuru rw'igihugu rwo muri iyo ntara ya Rutana rwabagiza bere. Ni inkuru ya mugenzi wacu Fidelite Ishatse.
Bizindaji Philippe na Himana ni keza bambitswe izina na sentare nkuru y'igihugu kuko intara ya Rutana mu ntara icese yashashwe ikibiriraho igenekezi ya kabiri ukwezi kwa mbere umwaka 2017 nkuko tubisoma mu rupapuro rwo kumenyekanisha urubanza sentare nkuru y'igihugu kuko iri ntara ya Rutana yahaye ababuranyi. Yamara kugwa makuru dukura ku mushingwa manza wabo kuva ico gihe gushika no mango ababuranyi baracafungiye mu biro bikuru iri ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana. Bizimana Ladislas abona ko amategeko ariko arahonyangwa.
Sentare irabice hirya no hino irabambika izera ariko gushika n'ubu bakaba batarava mu nyororo ku itegeko ry'umushikiriza manza wa Repubulika mu ntara ya Rutana. Ni ukuvuga rero ku bwacu turabona neza ko umushikiriza manza wa Repubulika mu Rutana atakurikije ingingo y'23.
Naho biri uko ku rupapuro rwo kumenyekanisha urubanza sentare nkuru y'igihugu ikuko intara ya Rutana yahaye ababuranyi, harimo agace kavuga ko ushaka kunguruza urwo rubanza azobikora hagati y'ikiringo kiva ku itariki 2 z'ukwezi kwa mbere gushika itariki 1 z'ukwezi kwa kabiri umwaka 2017. Iyo ndagano irenze sentare imenyesha yuko urwo rubanza ruzoba rwemejwe ubutagisubirwamwo. Ariko rero mushingwa manza wa Ndaji Philippe na Himana Nikeze avuga yuko iryo sango ritangwa ku manda zisanzwe nayo ku manza zikibiriraho ibiringo bitangwa byukunguruza biba bito.
Ni manza zikibiriraho ziza kuburanishwa binyaruka kugira ngo uhere n'ingoga. Mu minsi 5 bateza kuba bunguruje, mu minsi 15 isentare y'inguruje ziteza kuba yatanze ingingo. Ni ukuvuga rero ko ari ibintu biteza kuba binyaruka. Mugabo gushika n'ubu ntituzi iyo nimero y'ubwo rubanza muri kuri DPR Bururi ateza kugira mu minsi 5 ikurikira abasomeye rubanza. Nimba atarabigira rero tuzere ko atazoba kibigira iminsi iramurenganya. Yunguruje naho tuguma dusaba ko ingingo y'23 ikurikizwa baburane bidegende.
Iyo ngingo y'23 iri mu gitabo cerekana ingene imazi iburanishwa, nayo ivuga ko iyo umuntu yambiswe izera n'ubutungane atasohoka ibohero maze akidegembya, kandi ko naho urubanza goba gwungurujwe aheza akaburana yidegembya. Kuva ku mushikiriza manza mukuru wa Repubulika akukira sentare inkuru ya Rutana Bigirimana Ferdinand gushika kumushikiriza manza mukuru wa Republika akukira sentare inkuru isubiramo imanza ifite icicaro mu ntara ya Bururi Emmanuel Iradukunda bose tubabajije igumizwa mu munyororo y'abagabo babiri kandi barambitswe idea n'ubutungane ntarumwe yashimye kugica bivuze ko bose baturungitse ku muvugizi wa parike Agnes Bangiricenge avugira ugo rwego nitwashoboye kumuronka ama nimero yiwe dufise akoresha nta nimwe yacamwo zayizimije abo bagabo bafunzwe bompi bakora mu ihinguro ry'isukari sosimo riri mu ntara Rutana ayitwa igihofi muri komine ya Bukemba bafashwe ngerekeje 18 ukwezi kw'12 igihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yekwagira ibikorane bisozera umwaka muri iyo ntara umwe muri abo bagabo biragizwe icaha cyo gucyoza umukuru w'igihugu yanishwe ingingo y'379 mu gitabo mpanabyaha uwundi nawe yagirizwa ugukangisha abandi nabishobora kubashikira iyo nayo ikabahanishwa ingingo y'amajana 77 yo mu gitabo mpanabyaha ku mugomo ku ntara Rutana Fidelite Ishatse y'Ijuri Amerika
urakoze Fidelite Ishatse kuri iyi nkuru turacyari mu Burundi umurwi w'igihugu ujejwe kumenya ukuri kubyabaye mu Burundi CVR usaba ko ikinogo cyahambwemo abantu icyarimwe giherutse kuboneka ku mutumba wa Gasenyi muri komine Rusaka y'intara ya Mwaru cyanindwa ibyo byashyikirijwe n'umunyamabanga mukuru uwo murwi wigereye kuri uyu wa gatatu muri zone Makamba ni inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka
kuva ico kinogo catoyemwe ibisigariro vy'abantu ku mutumba Gasenyi hafi y'ibiro vya zone Makamba kigaragaye bamwe n'abandi bibaza abagihambwemwo abanyagihugu bo muri ako karere k'intara ya Mwaro bamwe bati ivyo tuzi tuzobibwira umugwi w'igihugu ujeje kumenya ukuri ku vyabaye mu Burundi Severe niwaza kutubaza abandi babonye kandi bibuka ivyabashikiye bararya umutima amenyo bakavuga bibaza kwico kinogo catowe hafi y'ibiro vya zone Makamba co bakirimwa babo batamenye irengero ryabo mu rwimo rwo mu gihumbi kimwe amajana 972 Daridari Gaburiyeli avuga kwico gihe yabuze abaryango batari bake
twababwiye tuti bapfuye 72 72 rero ncado basigurira tubasigura tuti yewe harimwo benshi badata na badata wacu nabakugwanje hari umwe w'umudiregiteri hari n'undi w'umuganga abo bose ntibagarutse na jewe kubisanzwe mu kugira ngira imana niyo yankingiye ndabaturuka naje mbanjyamye hamwe nabo ndabaturuka cyampungira ibujumbu
banyorohe Selvato nabo nyine nuwo ku mutumba Gasenyi avuga ko mu gihe cy'1972 yabuze abantu nabo nyine yibaza ko abiwe bo bahambwe ikivunga mu kinogo rusangi
aho kwishuri ku mutumba amuhutu numwe asigaye ku iyo shuri twaratashe benshi imbere tugowe kuko tuzi neza yuko twabuze aho twiga hanyuma rero ico gihe rero n'abagamba n'abagamba baviyo baratumiwe baramanukana imigano kuza kwica abahutu bino baraje no mu kirimiro nkabeje imbere abisaswe bamatwe n'imigano ivuye aho mu mugamba bacaba bapakwe mu muduga kuvyaha naho ngirango tubiravye ngirango ndetse mu babanye na jewe ndafiseho babiri nga bakugwanje ndafiseho na data bukwe nga ndafise nta bantu benshi nta muntu zina muhutu utahunze ahasigaye abantu bake aho rero mukubica mugabahera ku muntu wabona neza yuko yifise afise nico baca banyaga kuko urumva uri umwarimu akagutwara canke uri umuntu atunze baca bagutwarana n'ibyo tunze
uwo munyagihugu yibuka ivyabaye mu gihe cy'1972 asaba leta y'u Burundi gufubana iteka bapfuye ico gihe bagahambwa mu kivunga ikindi asaba n'inshumbusho ku miryango yabuze umukuru wa zone Makamba yemeza ko mu rwimo rwo mu gihe cy'1972 no mu gihe cy'1993 hari abantu bazimanganye muri ako karere ka komine Rusaka mpawe nayo Atanaze yemeza ko muri ico kinogo giherutse gutorwa hafi y'ibiro vya zone Makamba ari naho se yagarukiye mu gihe cy'1972 acitse ku icumu
ngaha mu bisanzwe iki kinogo ni gitonya mu biri ngaha je papa yagarukiye ngaha agarukira aha kuho n'umuntu yigeze kugabira inka ntawe mvuga izina yagiye nishagira tuzomuvuga niwe yamukuyeho aramubwira ati wowe nuko kwa kanabe ati yego genda rero wewe tuzogutumako mugara abona ko abo byari kumwe bamaze gupfa mbere baramaze kumukubita n'ubuhiri bumwe barumviriza bibaza ngo kubise umutwe wasanga bakubise ku gitugu niho rero yaca nyamuntu agira ati mbesha wibaje ngaha kubera iki kubera aboroza avuga ati uranyishe nakawe kandi twarakugabiye inka hama rero acaramukurayo acarataha
umukuru wa zone Makamba yemeza kandi ko mu duce dutandukanye tw'intara ya Mwaro hari n'ibindi binogo byatawemwe abantu mu kivunga mu bwicanyi bwabaye mu myaka iheze
rero ikinogo si kigusa hariya muntu ze ya kiriyo kinini ya cyane cyavuyemo ubudongo bwiriya yahora ari sentare kinini cyane dongo caruze gushobora baca bahindurira ngaha amatwa dusumira turumva ikinogo kiri gisozi ahantu gitara aho bahajanwa bo muri ya micungararo hanyuma ni musozi Nyamiyaga agacibira gitara hanyuma hariho nikindi kinogo kiri muri gisozi ahantu kuri komisariya imwaro hajya mu gatare mbere komisariya ikihaza bavanze igipolisi bavanze inzego zyo mutekano muri 2005 hari hakiriho ubuhanga bagiye kuhaba rero barabuhamvye basubira kubanga mugaho hari ikinogo kuko abo muri kariya karere bavisaswe ngo abava mu kibogoye abava za rucyazo abavajya imwaro bose baje mu gatare nta numwe yagaruka nivyo batubwira abavyeyi bacu
ishira hamwe amepc igira ubuntu rihurikiyemwo abacitse ku icumu ritangazwa n'ingene mu rwi severe ujejwe kumenya ukuri ku vyabaye mu Burundi atagikorwa kibone kurakora imyaka ibiri iraheze ushizweho aroyizi batungwa na urongoye asabwo murwi gukora ibishoboka kugira urangure ivyo bashinzwe umunyamabanga mukuru w'uwo murwi umufasoni Clotilde Niragira yarishikiye muri zone Makamba kuri uyu wa gatatu yasabye kwico kinogo co kingirwa nta byinshi yashimye kubwira abamenyesha makuru ataru guhumuriza no gusaba ko ivyabaye mu myaka iheze bitosubira
icatuzanye ngaha no kubibona tukabiraba hanyuma tukagerageza kukingira abacu bahambwe ngaha hanyuma rero tukazogerageza kubahambana iteka kuko ari bene wacu byo kuri bahahambwa ikintu gikomeye muri ibyo byose nuko umugwi ujeje kurondera ukuri no kunywanisha abarundi ugiye kugerageza kandi noneho nico gikogwa wasabwe gukora gukorana n'abarundi bene wacu gukorana n'abajeje intwaro gukorana n'abajeje umutekano gukorana namwe nyene abamenyesha makuru gukorana n'abarundi bose kugira ngo ibi biri ngaha bibabaje cyane ntibize bisubire
ibisigarira by'abantindwi nibyo byatangajwe ku mugaragaro ku muhingamo wo kuri uyu wa gatatu ko vyazuwe muri ico kinogo kiri hafi yahari ko huba ku ishuri ry'imyuga hafi y'ibiro vya zone Makamba ya komine Rusaka intara ya Mwaro Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
Evariste Nzikobanyanka urakoze kuri iyi nkuru nyuma yuko humuhuza mu bibazo by'abarundi Benjamin Mkapa atangaje ko yongiye gutumiza ibiganiro n'abanyapolitiki batavuga rumwe na leta babarizwa hanze y'igihugu umuyobozi w'ishyaka CDP akaba n'umunyamabanga nshingwa bikorwa wihuriro Senarede Anicet niyo nkuru yatangarije radijwi rya Amerika kwishyaka rye leta zajya muri uwo mubonano ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Oriane Tangishaka
ego ubutumwa bwa Benjamin Mkapa asanzwe ari umuhuza w'abarundi mu matati barimo twaraburonse kuri tariki 9 z'uko kwezi hanyuma ariko kubera impamvu zivuye ku kuntu yitwaye muri aka kazi kiwe k'ubuhuza no ku mpamvu zivuye ku runani sinarede rutakimwemera natwe tukaba turi muri ubwo runani ubwo butuma bwiwe bwo kuri uyu wa mbere itariki 16 twebwe ntituzobwitaba
Benjamin Mkapa yamenyesheje yuko ibi biganiro yizera ko bizogira icyo bivuyemo mu mezi make mu kwezi kwa gatandatu yifuza ko hoba haratorewe inyishu kibazo by'u Burundi mubona amaherezo azobara yahe
icya mbere no vuga nuko Mkapa atacumva ikibazo cy'u Burundi kuko uko twebwe tucumva abantu batavuga rumwe na leta cyanke imigambwe itavuga rumwe na leta y'u Burundi twagiriza inkuru nziza yuko yahonyanze ibwirizwa shingiro yuko yahonyanze amasezerano y'Arusha ariko Mkapa ku itariki 9 zo 12 kumwa kuheze yemeza ko inkuru nziza yahagiye adahonyanze amategeko yemeza yuko ikiringo cha gatatu inkuru nziza kitahonyanze amategeko Mkapa kongeza kemeza ko inkuru nziza afise uburenganzira bwo guhindura ibwirizwa shingiro atabanje kubaza abarundi bose akabigira uko ashaka kandi Mkapa akabyemeza ivyo rero bitwereka ko yuko Benjamin Mkapa asigaye ahengamiye intwaro y'ubujumbura ubwo ntacumva ikibazo cy'u Burundi aho kiri
kuri ico kibazo nyene cuko mubona yuko Benjamin Mkapa ashobora kuba ahengamye none kubijanye n'ubwicanyi umutekano ugenda uhungabana mu gihugu mubona ikibazo cy'umutekano cyotorega umuti gute
twebwe kuva na kare kuva kera narindi kuva guru nziza agitangura guhonyanga amabwirizwa agenga Burundi twaguma tuvuga tuti nyabuna inkuru nziza n'intwaro yiwe nibaze bavugane n'abatavuga rumwe na leta kugira ngo dutore inyishu z'ibibazo bihanze Burundi kugira ngo Burundi bwogorore Burundi nziza niwe yanse ko tuganira twebwe rero abatavuga rumwe na leta sitwe twose guhanira na nkuru nziza n'ubu ntitwanka yuko tuja kuganira na bankuru nziza babiri no kuvuga intwara nkuru nziza isanzwe ihari n'uwuje guhinhigi nkuru nziza Benjamin Mkapa yemeza ibya nkuru nziza byose yuko biri mu mategeko kandi twebwe tutavyemera ubwo rero hari nkuru nziza n'uwundi aje kumuhinguvu uwo muntu aje kumuhinguvu rero na have turonke umuntu aje hagati
icyo kibazo nari mbajije cerekeye umutekano kuri mwebwe nibande bawuhunga abanyaba ariko bagira ibitero hijya no hino twumva mu gihugu kuri mwe nibande bagira ivyo bitero vyoterwa umuti gute
jewe ivyo bitero muvuga sinda byumva nta hariho abantu ba bamaze iminsi bakugwa mu mazu yabo abantu bishwe kandi amatohoza yabaye yose yakozwe n'amashyirahamwe yigenga arerekana yuko abapolisi n'imbonera kure nibo badomwa ku rutoki yuko bari muri ivyo bintu abo nabo baba batera narigeze kumva yuko habatse ubucankuzo ariko muri ino minsi nta bantu batera njumva numva gusa abantu bishwe n'intego z'igihugu
mushinga nahe anise niyo nkuru arongoye umugambwe CDP murakoze
namu murakoze mugire umunsi mwiza
urakoze Oriane itanga ishaka ku makuru yerekeye u Rwanda umugogo w'umwami Kigeli wa gatanu ndahindurwa uzatabarizwa ejo bundi ku cyumweru imwima ya Nyanza mu ntara y'amajyepfo y'u Rwanda mbere yuko uyu mwami atabarizwa wahoze ari umujyanama mukuru we Boniface Benzinge kuwa mbere w'iki cyumweru yatangaje ko inama nkuru y'abiru yimitse undi mwami Yuhi wa gatandatu Emmanuel Bushayija gusa iyi mikorye ryazamuye ibibazo byinshi birimo kumenya niba ubwami ari kamara ku banyarwanda mugenzi wacu Etienne Karekezi yavuganye n'umwe mu bantu banonosoye amateka y'u Rwanda kandi bakurikiraniye hafi ubuzima bwa Kigeli wa gatanu ndahindurwa bwana Petero Sekamana aravuga uko abona itanga n'imikwa ry'umwami
umwami baravuga ngo yatanze kubera ko aba yatanze ingoma none ubu nguye umuntu arebye ikintu ibintu byifashe urebye umwami Kigeli yatanze ingoma uharundi mwami wimitswe uri ya Yuhi wa gatandatu Bushayija ariko ukumva ko hari inkuru zivuga ko bashobora no kuzimika undi mwami urumva rero ko umwami Kigeli ni nkaho yatanze kongera gatanga we agiye gutanga ishuri ebyiri ibintu bitigeze bibaho mu Rwanda
ahubwo se muvuze gutanga ingoma ese ubundi ni ibintu byumvikana
ni ibintu byumvikana kubera ko yimiye mu Rwanda ubundi ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa 10 ariko bitukwakira muri 59 ubwo yari amaze amezi angahe yimye yarahiriye imbere y'inama y'igihugu kandi n'imbere y'uwari uhagarariye ubukoroni Jean Paul Harwa arahirira kuzaba umwami ugendera ku itegeko nshinga ku buryo rero ni umwami wuzuye mu gihe rero atanze yaratanze koko uko yari afite ingoma yari yemewe nubwo bamukuye ariko yari umwami wemewe rwose ku buryo yifashe nk'umwami kugeza ku munota wa nyuma
none se ko muvuga gutanga ingoma uyu mwami mushya tuvuga wimitswe Yuhi wa gatandatu Bushayija Emmanuel murebye se ibihuko byifashe uyu mwami Kigeli wa gatanu ndahindurwa yatanze ari hanze y'igihugu Yuhi wa gatandatu Bushayija urebye sinavuga ngo nabiru ku buryo bwa kera ku buryo byari bizwi s'abanyarwanda twavuga ngo baramwimitse uwe mu mufata mute ku buryo yimitswe
ubundi nkuko Alegisi Kagame abivuga avuga yuko abana b'umwami barwaniraga ingoma bakayirwanira rwose noneho ngunesheze akaba ari we wimikwa ariko nanone wareba mu bintu batubwiraga bavugaga ko umwana wabaga umwami n'umwana wavukanaga imbuto yarazivukanaga ku buryo rero umwami yabyaraga undi mwami ntabwo haba haramutse hagizemo ikintu cy'igitotsi kizamo noneho ingoma bakayirwanira utsinze akaba ari we umwami
ubuse igihe tugezemo musanga hari umwanya ubwami bufite mu Rwanda ku banyarwanda
ubwami bwari buhari noneho ntibwabasha kwivugurura ngo bumere neza bumere nk'ubwami bwo mu Buyapani cyangwa ubwami bwo mu Bwongereza cyangwa ubwami bwo mu Bubiligi urabona ababiligi nibo badutegekaga ariko baba mu bwami n'ubu baracyaburimo hanyuma twebwe turahindura tuva mu bwami tujya muri Repubulika none abanyarwanda urebye ikiza nuko bareka bakihitiramo uko demokarasi niba uko bivuga ihari bongere bahitemo bahitemo uko icyo bashaka nta muntu ugomba gupfa kubera ibitekerezo byo bya politiki ibyo ngo tugomba kubyumvikanaho buri wese akajya hanze akavuka kicira kizana akashyira ibitekerezo byo hanze abandi babishimye bakamutora ibintu bikagenda gutyo nubwami nta ushaka kuza kubutsindagira ku banyarwanda ariko abanyarwanda nibitonde barebe bari ukuntu ubwongereza butegekwa neza buriya bwami bamaze nk'imyaka nakaka abo ababirigi nuko abayapani nuko abahorandi nuko abadenmark nuko abo bose ku buryo rero umunyarwanda yewe yari afite ubwami bwe hanyuma bukavaho urumva ko reka ibiganiro bikomeze ariko bikomeze mu mahoro
ubwanyu bwa Nasekamana muragira muti hakenewe kamarampaka ku bijyanye n'uko ubwami bwagarurwa mu Rwanda bukahabwa intebe mu gihugu abanyarwanda bakihitiramo niba bifuza ubwami cyangwa se niba ntabwo bifuza
abanyarwanda nukubaha amahitamo bakomeze ibiganiro bakomeze barebuze bakomeze barebe ubutegetsi bubamereye neza bwa bwami bwa Repubulika turabona ko mu bindi bihugu abami barahari barahari hariya muri Uganda barahari muri za South Africa hari abazuru bafite umwami wabo hari na za Burkina Faso abamosi bafite uwitwa ngo Nampereere uwo ni umwami w'abami abanyarwanda barebe bavuge bati ubwami bwagize akamaro kabwo ariko hari uwabivugurura ushobora kuturutira Repubulika kubera ko muri Repubulika nta kintu cyo guhererekanya ubutegetsi mu mahoro kiraboneka
ibiganiro muvuga se byaba hagati ya nde nande
byaba hagati y'abanyarwanda kuko urabona n'ubu ngubu hari umwami mushya umaze kwima ngo hari usanga banavuga ko hari n'undi ushobora kuzimikwa bakazaba hari babiri abo banyarwanda nyine bakomeze bandikirane hazi ha maradio nk'aya ngaya komeze tugire ibiganiro nk'ibi turimo gukora
ndabashimiye cyane bwana Sekamana Petero tuvuganye ari naha muri leta zunze ubumwe z'Amerika
ndagushimiye Etienne Karekezi ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe z'Amerika
Leta zunze ubumwe za Amerika ziriyamiriza zivuye inyuma igitero cy'iterabwoba giherutse kugigwa hakoreshejwe imodoka mu gisagara cya Yeruzalemu. Abasirikare bane barishwe harimwo umwe afise ubwenegihugu bwa Amerika, abandi 17 barakomereka igihe ikamyo yari itwawe n'umwarabu agira iterabwoba yiroha mu mugwi w'abasirikare b'igihugu cya Israel mu bumanuko bushira ubuseruko bw'igisagara cya Yeruzalemu ku itariki 8 z'ukwezi kwa mbere. Abasirikare bane b'abapfasoni n'umusirikare w'umugabo umwe barapfuye buno nyene. Kubwa makuru atangwa n'inteko zijejwe kwivuna amansizi igihugu cya Israel, abandi basirikare babiri barakomeretse bikomeye, abandi 15 barakomereka bisanzwe. Umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Israel Benjamin Netanyahu yagendeye habereye ico gitero ari kumwe n'umushikiranganji ajejwe kwivuna amansi Avigdor Lieberman gatoyi inyuma yuko bibaye yatangaje kuwagize ico gitero yarazwi. Mu nyuma yaho yaramenyekanye ku izina rya Fadi Al-Kanbar ava mu gice cyo hafi yaho cy'igisagara cya Yeruzalemu. Benjamin Netanyahu avuga ko bariko baragwanya karanda kandi ko bazotsinda. Avuga ko bazotsinda iterabwoba nk'uko batsinze ibindi bitero. Mu ijambo yashikirije abamenyesha makuru inyuma y'ico gitero mukuru w'igisagara cya Yeruzalemu Neil Barker yatangaje ko bagira iterabwoba batagira aho bagarukira ngo bariteguriye gukoresha uburyo bwose bushoboka kugira bagandagura abayahudi no kugeramira ubuzima bw'abanyagihugu ku mugwa mukuru w'igihugu cya Israel. Icyegera cy'umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mark Turner avuga ko atansiguro na ntoyi ihari ku bitero by'ubunyamaswa nk'ivyo. Avuga ko biyamiriza abashira imbere iterabwoba igihe icyo ari cyo cyose, bakaba basaba abantu bose kurungikira ubutumwa butomoye abagira iterabwoba bw'uko iterabwoba ritazokwigira ryihanganirwa. Macton avuga ko bifatanya mu vyiyumviro n'ibisabisho n'imiryango y'abasirikare bane b'abanyayisraeli bishwe mu gitero cyo ku itariki 8 z'ukwezi kwa mbere w'umwaka wa 2017 mu gisagara cya Yeruzalemu.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyo ni Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha na habihumurije mu izina rya bagenzi banjye mbashimiye gukomeza gukurikira ibiganiro byacu. Uwashyize hamwe ibiganiro ni Fatuma Karara Arimasi, kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Mbifurije amahoro y'Imana, mugire ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radio yanyu Radio Ijwi ry'Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.